Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 12 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2018. Ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero 25, 31 na 41. Amakuru: inkambi y'impunzi ya Mulongwe yarengewe n'imvura.
Nta muntu n'umwe wigeze aryama, twese twahagurukiye rimwe turasayidirana, ihema iraguruka iragenda, tubura ukuntu tubigenza, ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama. Mbere bamwe batwaraye tuvundana twa emwana.
Uyu ni Miburo Seraphine w'i Mulongwe. Naho mu Burundi, abahunguka nabo barashaka gushyirwa mu bazatora mu 2020. Abana bo ku nkombo bo bakeneye amashuri ahagije. Tubafitiye kandi n'amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ariya makuru yo mu biyaga bigari yarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana. Waramutse neza Loyi.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Imiriro y'inkazi irabandanya y'inkumbi hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, muri Leta ya California. Hari ku munsi w'Imana ejo, abantu 31 gushika ubu nibo bari bamaze kumenyekana ko bafuye, kandi ibyo bitigiri ngo birashobora kurenga mu gihe abatabara babandanya gushika mu bice vyahiye biratokombera. Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze batwara ibyo bashoboye guhungisha. Abategetsi bavuga ko iyo miriro imaze kurwanywa ku bice 25%, mu gihe abandi bavuga ko imaze kugwanywa ku bice 10%. Abarwanya imiriro barenga 8,000 nibo bari ku kivi bariko barahangana n'iyo miriro mu manuko hamwe no mu buraruko bwa Leta ya California. Imiriro yatanguye ku munsi wa kane yunyurwa kandi n'ubugaragwa hamwe n'umuyaga mwinshi. Abategetsi bavuga ko iyo miriro ariyo yasambuye ibintu byinshi muri kahise k'iyo Leta, kandi ibaye yigira gatatu yishe abantu benshi. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku Imana niho bibuka umunsi wiswe Veterans Day mu Cyongereza, naho igihugu buri mwaka cibuka imiliyoni z'abagabo hamwe n'abagore bakoreye igisirikare c'igihugu rimwe na rimwe bakigura ubuzima bwabo. Perezida Donald Trump aho yari Paris mu Bufaransa yanditse mu butumwa bwa Twitter, yavuze ko kwibuka imyaka 100 intambara ya kabiri y'isi irangiye ari kwibuka intwaro zarwaniye Amerika muri iyo ntambara, hamwe n'uwo wese yarwanye kugira igihugu kigira amahoro, gikomere kandi cidegembye gushika uko kiri ubu. Nawe Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, mu butumwa yashikirije bwa Twitter yarashimiye abahoze ku rugamba hamwe n'imiryango yabo. Avuga ko Abanyamerika bose bashobora kubigira ko mu kwerekana umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwo. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika uwo munsi rero uhimbazwa icetse kuri uyu munsi wa mbere, kuko itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 uyo munsi mukuru wibukirwa ko yashitse ari mu mpera z'indwi. Abanyagihugu bo mu ntara zo mu buseruko bwa Ukraine zigaruriwe n'Uburusiya ejo ku Imana niho bazindukira mu matora y'indongozi za Leta. Amatora perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yise ko atari amatora bwite. Ayo matora yiyamirijwe n'ubutegetsi bwa Ukraine, Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango w'Ubumwe bwa Buraya bavuga ko atemewe n'amategeko, kandi aje gusubiza inyuma umugambi wo kuganira kuri iyo ntara yitwa ko yanyazwe. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire n'amakungu mu muryango w'Ubumwe bwa Buraya yavuze ko ishyirahamwe aserukira Leta zokwemera ibizova muri ayo matora. Mwibuke ko Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea muri 2014, ariko bwama bwahakanye ko atari bwo buha ibirwanisho abarwanyi biyonkoye kuri icyo gihugu. umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaciriye urugendo rwiwe hagati yarimwo I Paris mu Faransa asubira mu gihugu ciwe n'inyuma y'ubwicanyi bwadutse mu ntara ya Gaza ntibiramenyekana uwatanguye gusotora uwundi muri iyo ntambara aho abanyepalestina batandatu hamwe n'umusirikare wa Israeli bahasize ubuzima ku munsi w'Imana ejo umuhari Hamas uvuga ko Israeli ariyo yinjiye mu ntara ya Gaza guhiga umukuru w'igisirikare cya Hamas uvuga kandi ko Israeli yagavye ibitero by'indege mu ntumbero yo gucira inzira abanyisiraeli bari bagoteweyo Israeli nayo ntitanga amakuru ku cyo yise ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byabaye ku munsi w'Imana ejo intambara hagati y'abarwanyi b'abahuti bashikikiwe na Iran hamwe n'inteko za Yemen zishikikiwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite zaradutse mu mabarabara yerekeza ku kivuko cya Hodeida umusirikare wo ku ruhande rw'igisirikare cya Yemen yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abasirikare babo bateye bagamije kwirukana abarwanyi bagenzura ico kivuko gicako ibifungurwa imiti hamwe n'ibindi byankenerwa ku banyagihugu abatanga imfashanyo bafise amakenga kw'izo ntambara zadutse zizohungabanya ibikorwa byabo byo gutanga imfashanyo kandi bizotera inzara mu gihugu gisa nuko kiriko kiragana kija mu mafa abasirikare ba Arabia Saudite bagiriza abarwanyi b'abahuti kuba bakoresha ico kivuko kugira kugira biborohere murambabarira kuronka ibirwanisho biva muri Iran ibyagirije igihugu cha Iran gihakana raporo zivuga ko abanyagihugu bashika kundwi ari bo biciwe muri izo ntambara zeje ku munsi w'Imana
Aloyiz urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru yo mu biyaga bigari Abantu baba mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye banyagirwa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yabasuye
Izi mpunzi zirenga 200 zimaze amezi atandatu zikambitse mu bihangara byo mu nkambi y'Murungwe mugeze itegereje kuzahabwa mu pariseri kugira ngo ziyubakire amazu yo guturamo zivuga yuko imvura ivanze n'umuyaga yarayiguye yatumye zirara zinyagirwa ibintu nabyo byiganjemo ibiribwa nabyo birara binyagirwa bikurikiranye nuko imvura yarayiguye yavanyeho amwe mu mashitingi yarasakaje ibihangare Niburo Sarafina ni presidente wa hangare aba mama yo muri bloke ya 14
nta muntu numwe wigeze ajyama twese twahagurukiye rimwe turasayidirana ihemiraguruka iragenda tubura ikintu tubigeze ibintu byose turabifata turabyimura kugira ngo abandi babone aho baryama mbere bamwe batwaraye tugundana twa emwana sinzi ukuntu sinzi ko nabivuga kuko abari baryamye hangaha baje mpaka baryama hangaha turabaturagundana nta n'ukuntu umuntu yabonaga kwarambya nk'umurongozi w'isare icyo nasaba gusa nuko batwubakira neza kugira ngo bakaduhereza impunza nakaho tuba kandi bakaduhereza amazu
njyo kubgayo ya center avuga yuko iyi mvura niyongera kugwa bazagira ingorane zirenze kuko iyi mvura iguye yinjira mu bihangara akambitse impunzi maze konona ibiribwa byazo ndetse naho zirara
cyawe cyo nosaba ndabasabye abajejwe abaturongoye yuko wo muri senere banyakubahwa bo tugirira ingufu bakatwubakira amazu tukimukiramwe nibibondo kubera turi ngaha mu bihangare hazononekana byinshi kandi n'urubyaro rwacu ruzohona kumbo y'imbeho iyi mvura iguye nta mahoro twigera turonka imivo idutemberamwe kubera bubatse amahangare bayubatse nabi imivi cigume dutemberamwe nta mahoro twigera turonka duja duheka abana abandi tubugira tubabyura tugasanga bamaze kunyagirwa bamaze gutoha batwawe n'utwo kujya nyene tubayeho nabi turahangayitse kumva y'ibihangare
mu rwego rwo gutuziza impunzi ziri muri iyi nkambi ishiramwe rya seri binyuje mu ishiramwe rishinzwe inyubako rya ARD rigenda ritanga amapariseri ibiti ndetse n'amafaranga yo kubaka amazu kuri izi mpunzi zituye murongwe ariko kuri izi mpunzi nshasha irishiramwe rivuga yuko kubera ikibazo cy'amikoro make buri mpunzi zishakira amadafari hanyuma bakazayishakira ibyo gusakarisha. Izi mpunzi zimaze amezi atandatu muri ibi bihangare zivuga yuko iyi ngingo y'ishyirahamwe rya ERD yo kuzisaba kwiyubakira inzu y'amadafari mu kwezi kumwe kugira ngo zizahabwe ibikoresho byo gusakarisha izazigora, kuko kugeza iyi saha nta bikoresho byo gukora amadafari izi mpunzi zari zahabwa, kandi n'amazi yo gukoresha amadafari muri inkambi ya Murongwe n'ingorabahizi.
Aya mazi y'amatafari n'ukuri batubwiye ko tuzishaturira twebwe abantu b'abakecuru n'abamama, n'ukuri haragera yaho tubirabye twabyumvirize ngo bimeze ntabyo tuzoshobora. Ati gute twebwe turabye igihe cy'imvura, igihe cy'imvura ntabwo tuzanikira itafari nawe tuzoronka tuyashyira ikigira kabiri. Nukuri hase nibirari. Ichirungi kiri nukuri amahera yukugira yukushatuza amatafari yumye. Kugira natwe twubake ingurikira.
Ubusanzwe izi mpunzi zo muri inkambi zari zisanzwe zihabwa ibiti, imisumari ndetse n'amashitingi yo kubakisha, hanyuma zigahabwa n'amafaranga yo kwishyura umufundi. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Imurongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Abarundi bahunguka bo mu ntara ya Kirundo barasaba leta kubashyira nabo ku rutonde rw'abazatora mu 2020. Jean Bosco Ndarurenza araduhiye inkuru.
Kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'2020 byabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka, no kwiyandikisha kwemeza cyangwa guhakana ibyizwa shingiro byahavuye byemezwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene. Mu gihe cyo kwiyandikisha abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, bamwe bari bamaze gutaha abandi bari bakiri ko baravyitegurira. Uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu 2020 ntazomucike. Avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo cyo kutamushyira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icyifuzo kiwe kije mu ngiro.
Generalize mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora ya 2020 azongende gushika basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa 2017 bamuhunguye mu kwezi kwa 11 kwa 2018 none kandi twatuje kugira tugire iki dukora amatora twubaka igihugu cyacu. None bazavuga yuko baba baragwarakije igitigiri cy'abazotora abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi babacyandikishije, kandi twari twadungutse kwa dushaka gutora kuzotora ngumva ibyo bintu ibyo baba nk'ijonjo nk'uko duhungutse turi mpunzi. Umurundi uwo ari we wese yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora tukazotora amatora 2020.
Aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde rw'abandi barundi.
Icyo kintu naho no kibura kandi umurundi kandi nk'abamungutse kandi nk'abagiye mu Burundi bwacu nipfuza ko natwe abantu b'impunzi tumaze guhunguka ko bona ko boca badushira ku rutonde hanyuma nako tukazotora nk'abandi kuko nako turabarundi kabisa. Mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora bisaba ko natwe tuzotora ayo matora mu gihe noja mwumva no ndi murundi nyene byumvikane ko ntoba ndi murundi ahubwo bisaba ko nange notora nyene tukabarundi kwega nk'ahantu duhunguka
cyo Burundi ahubwo isake natwe tubabe n'igihe urwa abene kwasiye aho dufashe tronke uko twa twana kwiri ubundi watu bushigikiye tubuchete mbere kubere imyaka yeze kwicara nimwe twarahombye vyinshi.
Icyo basaba batware ni ukubafasha kubaronsa ibyankenerwa kugira bashobore gushirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu 2020.
Leta yoraba kabisa twebwe nubwo biruko naho twahunze yoranze twahunze ko twahunze ibitandukanye kuko nkaje ku ruhande rwanjye ndifuza yuko botosora ku rupapuro gutora twetuje twiteze yuko nako dushaka mu rutonde rw'abandi kuko nabo turabarundi kiri kintu twosaba nuko twosaba yuko bituma tuturuka ko abadutwara dusahiriza bakadondera izo mpapuro bakadushaka mu rutonde rw'abandi tugatora nk'abandi kuko nabo turabarundi nk'abandi nyine.
Gushika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze abarundi barenga 200,230 nibo baharugwa na leta y'u Burundi ko bamaze guhunguka nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Tugomba gutera kamu n'abandi barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi tubandi gushimira ibihugu bya Tanzania, Congo na Kenya bamaze iminsi bakora na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi. Twadushimiye yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri abarundi maze guhunguka barengi bihumbi amajana abiri na mirongo itatu.
Inyuma yabo burindwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ifatanije n'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo. Ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora y'imirije. Kuri icyo cyifuzo cyabo twagerageje kurondera Philippe Nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, icyumba cy'ishuri kigamo abana 50 cyangwa 60 ni benshi pe bitewe n'ikibazo cy'amashuri adahagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yagiye kureba uko bimeze atuzanira iyi nkuru.
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School, kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari, mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri, ahabura cyari hagati ya 50 na 60. Ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kugira mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora aba bana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5 barindwi, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bageje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi. Mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi. Ubwo Dr. Isaac Munyakazi, umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza. Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru, ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, siporo n'imikino mu Burundi, Evariste Ndikobanyanka
mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo mu mupira w'amaguru hagati y'imigwi iserukira bihugu bya Afrika igera kuri 43 w'u Burundi urimwo uwo mugwi ubanaye gukina inkino zo kwipima inyuma yo gutsinda Message Ngozi mu ndwi hagati kuri uwa gatandatu intamba z'abatari z'inyaka 23 zatanye mu mitwe n'umugwi Vitaro ubwo rukino rwaranzwe n'ishaka ryo gushaka gutsinda ku mpande zose rwarangiye umurwi nserukira gihugu w'u Burundi utsinze Vitaro kimwe ku busa ijwi rya Amerika ryegereye umumenyereza w'uwo murwi Josele Bipfubusa rimubaza nimba umurwi amenyereza witeguriye neza umugwi userukira igihugu wa Tanzania Taifa Stars ku munsi wa gatatu w'inondwi.
Oya ni selection umva meze kuba selection hari kutaramenyerana kw'abakinnyi bamwe kw'abakinnyi benshi baba bavuye mu gitandukanye umva hari ibintu tukibura tactic manager tugiye gukosora n'ibyo cha transmet dushobora gusindiza iyo kimwe.
Pasika imisi itarenga itatu ngo mukine n'umugwi userukira igihugu wa Tanzania ni giki mugiye gukora muri iyi minsi mike isigaye.
Oya ni kesho ya reglage tactique gusa nta bintu byizi gukora twiye gukosora tactiquement.
Ubwo rukino ni rumwe muzo gukura namwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Misiri mu mwaka uza wa 2019 ku ruhande rwa Vitalo inyuma yo gutsindwa n'intamba mu rugamba kimwe ku busa ngo ni intambwe kuri uwo murwi nk'uko bivugwa na Gilbert Kanyenkore umumenyereza uwo mugwi yabwijwe rya Amerika kugo rukino ari rumwe muzakivandimwe vitaritegerezwa gukina mu kwitegurira ihiganwa ry'igikombe cha Cafe Coupe de la Confederation rizotangura mu ndwi zibiri
cyangombwa nari kushaka ndabe turiko turaraba buke buke ingene ekipe yacu izokina mu ndwi zibiri kuraba bakinyi kuraba ingene bakina kugira ngo dukuko sore twacyafite izindi match amiko zibiri ngira tuzuka ukina na New Star ya Duara mundwe zibiri tumaze gukora equipe ishobora kwidefenda ngira ngo rero gutsimba kimwe ni equipe selection y'abana ba 23 moins de 23 ans nanje ndabafite bench ba moins de 23 ans ni byiza kuko match kwavuga ko ari ya domino twatsinzwe itsindo natwe twacuba gutsinda match ya equilibre donc turi mu nzira nziza
ngomenya ko inkino za nyuma z'imigwi iserukira bihugu y'abatarenza imyaka 23 zizobera mu gihugu cya Misiri kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 11 mu mwaka uza wa 2019 imigwi itatu ya mbere ikazoserukira umugabane wa Afrika mu nkino zo kwidonora imitsi Jeux Olympique zizobera mu gihugu cy'u Buyapani muri 2022 ngomenya ko umugwi w'intamba mu rugamba w'abakuze nawo uzawufashe urugendo ugana igihugu cya Sudani y'Epfo aho uzokina kuri uwa gatatu nyene n'umugwi userukira ico gihugu ni rumwe muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika gihuza imigwi serukira bihugu zizobera mu gihugu cha Cameroon mu mwaka uza wa 2019 umupira w'amaboko basketball naho ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu yarigeze ku munsi wa kabiri kuri uyu wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme imwaro Le Gazelle watsinze Gitega Bills amanota 99 kuri 38 ku kibuga cha Departement Sport i Bujumbura. Berkostar watsinze Rumuri amanota 78 kuri 20. Young Sisters watsinze Aigle Noir amanota 62 ku 18. Ku ruhande rw'abagabo Igitega Cankuzo watsinze Mwaro 91 kuri 55. Imwaro Jimkana watsinze Imbeya ku manota 78 kuri 59. Mu Rutana Urunani rwatsinze Rutana ku manota 97 kuri 31. Ingozi Le Message watsinzwe na Get Intamenwa ku manota 79 kuri 51. New Star watsinze Friend Team amanota 77 kuri 35. Murumonge naho Dinamo watsinze Impaga mugwi wa Bururi kuko utashitse ku kibuga. Muri za nkino zo gukubitana ibifunsi boxe mu Gifaransa, umwigeme Ornella Habyarimana yafashe indege kuri w'Imana yerekeza igihugu cy'u Buhinde mu higanwa ry'igikombe cy'isi. Iryo naryo rizotangura ku igenekerezo rya 12 rirangire kujya 15 ukwezi kwa 11 uno mwaka wa 2018. Tubibutse ko umwigeme Ornella Habyarimana ari we yatahukanye umudari w'inzahabu muri za nkino zihuza ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ziheruka kubera mu Burundi mu kwezi kw'icenda uno mwaka. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burengerazuba yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseta 3-1. Uyu mukino wari watangiye isa 5 ubera i Karongi. inimikino itatu isigaye yabereye kuri stade ntoya y'Iremera. Guhera saa sita, ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB yahuye na APR Volleyball Club. UTB itsinda APR Volleyball Club amaseti 3-1. Umukino watangiye isa 8, ikipe ya Gisagara Volleyball Club ari nayo ifite igikombe cya shampiyona giheruka yatsinze ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burasirazuba amaseti 3-1. Umukino w'umunsi watangiye isa 12 uhuza ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club n'ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB. Muri uwo mukino wa nkubita ngukubite, ikipe ya Reg Volleyball Club yegukanye iseti ya mbere, ikipe ya UTB iragaruka itwara ya kabiri, hanyuma Reg Volleyball Club itsinda amaseti 2 asigaye. Umukino urangira ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze kaminuza ya UTB amaseti 3-1. Ku ruhande rwa Reg Volleyball Club, umukinnyi Christophe Mukunzi yagaragaje ikinyuranyo ahesha ikipe amanota 3 y'agaciro gakomeye yunganiwe na bagenzi be barimo Flavien Ndamukunda, Peace Twagira Yesu na Olivier Ntagengwa. Ku ruhande rwa kaminuza ya UTB y'umutoza mushya Fidele Nyirimana, nubwo yakomeje kwiyandayanda yisanze irimo guterera umusozi muremure, abakinnyi nka Aimable Mutuyimana, John Nkurunziza na Placide Sibomana bakora iyo bwabaga, ariko birangira Reg Volleyball Club ibarambitse hasi. Usibye gutsindirwa mu kibuga, iyi kipe ya UTB Volleyball Club yatunguranye iserukana imyambaro itandukanye niyo yererekanye mu byumweru 2 bishize ubwo yamurikaga ku mugaragaro abakinnyi zakoresha muri uyu mwaka w'imikino. Izi mpinduka zabaye nizerekeranye na nimero za bamwe mu bakinnyi. Aimable Mutuyimana, kapiteni w'iyi kipe, wari werekanywe nk'uzajya yambara nimero 12 ari nayo yari isanzwe imuranga aho yagiye akina hose, yagaragaye yambaye nimero 1 mu mugongo. Undi mukinnyi ni Iva Mahoro ukina agaburira imipira bagenzi be, wari wambaye nimero 3 mu gihe nyamara yari yahawe nimero 6. Ibi byatumye bamwe mu bakurikiranira hafi volleyball bagasesengura akantu ku kandi nta guca ku ruhande, bibaza impamvu yo kwerekana abakinnyi mu gihe bashobora guhindura imyambaro uko bishakiye. Hari n'abadatinya ndetse no kuvuga ko ibi bigaragaza ubunyamwuga buke. Tugarutse kuri shampiyona nyirizina, nyuma y'umunsi wa mbere w'imikino ntabwo byoroshye kumenya ikipe izegukana igikombe cy'uyu mwaka. Ibi ni nabyo byemezwa n'umutoza wungirije w'ikipe ya Reg Volleyball Club, Peter Kamasa.
Amakipe yose arakomeye, amakipe yose arakomeye, uzajya ugishyire gukura inota bibe ingume ujye Karongi, ntabwo nahize ko yatsinda Kirehe. Urebye ntabwo nahize ko IPRC yabona iseti muri Gisagara, biragaragara ko shampiyona ikomeye, irakomeye. Aperi ni ikipe ikomeye, ahubwo ntabwo kugira ngo uyu munsi bavuze ritime gatoya, ariko twakinnye Matamikare, ni ikipe ikomeye, ni ikipe yatwugoye cyane, badutsinze 3-2 bwa mbere, tubatsinda 3-2, ariko ni ikipe ubona ko nimara kumenyerana izateza ibibazo. Ni amakipe yose arakomeye, ntabwo bavuga ngo uyu nguyu azatwara shampiyona, ariko Gisagara, Reg, UTB n'ubundi ziri favori ugereranyije n'uburyo ziyubatse, ntabwo wazikura muri iyo kurusi.
Nyuma y'imikino y'ejo bundi kwa gatandatu habaye ikiganiro cyari kigenewe itangazamakuru kigamije gusobanura iby'irushanwa ry'igikombe cy'isi muri volleyball yo ku mucanga rigomba kubera hano mu Rwanda. Gusa ntabwo byoroshye kumenya ibyavugiye muri iki kiganiro kuko abashoboye kwinjiraho cyaberaga ari mbarwa. Amakuru Ijwi rya Amerika yashoboye kumenya nuko uwitwa Queen Karimpinya ari we wabanzaga kurya kara uwo yashakaga ko yitabira icyo kiganiro, bigakorwa mu ibanga rikomeye. Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, Leandre Karekezi, ku murongo wa telefone yadutangarije ko ayo ari amakosa, atwizeza ko ubutaha imikorere nk'iyo y'ubwiru itazongera. Ku wa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye, iyi shampiyona ya volleyball izakomeza. Mu ishuri rya IPRC Burasirazuba, ikipe y'iri shuri izahura na IPRC Burengerazuba guhera isa 4. Isaa 6, kaminuza y'ubukerarugendo UTB izahura na IPRC Burengerazuba, hanyuma IPRC Burasirazuba ihure na UTB isaa 8. Kuri stade ntoya y'Iremera, ikipe ya Reg Volleyball Club izahura na APR Volleyball Club isaa 7. Isaa 9 hazakina APR Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club, hanyuma guhera isaa 11 ikipe ya Gisagara Volleyball Club icakirane na Reg Volleyball Club mu mukino w'ishiraniro. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Aya makuru nahahumurije, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.